Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for KIRA, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Gutunza ibihere Burundi mu mazu ni nkenerwa kugira ngo tugire imibereho myiza. Kugira ngo ivyo biranguke bisaba umwanya muremure kuko bidahuta birahera mu gihe gito. Tumenyeshe ko kuva muri imyaka y'ibihumbi bibiri ibihere byasubiye kwibonekeza mu buryo budasanzwe mu bihugu biteye imbere. Cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajyambere. Ivyo byatewe n'iyongerekana ry'uruja n'uruza rw'abantu, cyo kimwe n'uruhererekane rw'ivyo batwara mu mizigo cyane cyane mu bisagara. Abahinga bamenyesha ko ibihere bishobora gutuzwa hakoreshejwe imiti yabigenewe. Ariko rero n'ubundi buryo atari ubw'imiti burashoboye kuvyica. Akarorero ni amazi abize dusukira mu bibanza ibonekejemwo canke imashini ipompa umucafu igihe abantu basukura amazu. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ibihere vyaragabanutse gushika ku busa n'ibice bitandatu kw'ijana mu kiringo c'umwaka umwe i Montreal mu gihugu ca Canada hakoreshejwe uburyo bw'imiti co kimwe n'uburyo kama bw'amazi canke imashini. Uyo ukaba umugambi wa leta ku rwego rw'igihugu wahamagarira abantu gutuza ibihere mu mazu. Ugutuza ibihere Burundu bisaba ko tumenya neza aho bikunze gucumbika, aho naho naho turyama n'ivyo twifuka tutibagiye n'imisegetera. Ahandi ni mu ntebe dukunze kwicaramwo canke aho tubika ibintu nko mu bubati. Naho atangwara zizwi mu buvuzi zitewe n'ibihere, ukubana navyo bidutera uruherehere aho vyaturiye kubw'ukwiyagaza kwa cane bikanatubuza gusinzira neza. Mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye no gutuza ibihere mu mazu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri komine Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati twokora iki kugira ngo dutuze ibihere aho tuba? Ngizinyishuba muha
kwa dukeneye imiti imwe kugira ngo rize turabigwanya bikabandanya bigabanuka abantu bakagira amagara meza na cyane cyane kubera ko tuba muri societe.
Urundera umuti w'ibihere ugacushira mu mazi ugacupompa wapompye hose ugacukubura.
Uhejeje gupompa ibihere uca ufata ibintu byose ukabisohora hanze, hama ikintu cyose mu kwinjiza ukabanza kugikunkumura nyine kugira ibyo byapfuye biveyo.
Nuko bozo barabipompa kenshi kuko bigwirana n'ingoga na n'ingoga kuko kuburaho tubaye imivyaro yavyo myinshi tukaza turayica.
Abantu baba mu nzu z'ibibambazi zidasirivye nyine bakaza bafata imikubuzo bacisha ku kibambazi bikorotse bavyica baca bakubura bagasohora hanze.
Kumesura amashuka twifuka ndetse twisasira kuko ibihere turazi ko bishobora kumara n'amezi atandatu bitarafungura mugabo ntibipfe. Mu kuryama ntituronka agatiro bikatuvuruga gose.
Kubera ibihere binyaruka kurondoka cyo gituma abanyarutsa kubipompa. Kumesura impuzu bambara no kugira isuku aho muba.
Umuntu akora ivyo vyose vyotuma bitoza ntashobore gutegwa n'ivyo bintu kuko birafise ingaruka mbi ku buzima bw'amagara y'abantu. Kugora umuntu agora ivyambagwa.
Gutuza ibihere Burundu twokwitwararika kudakoresha imiti ya magendu
inkuru dukura mu buvuzi zitumenyesha ko nk'umuti wa Neosidole imiliritiro 28 uvangwa ku maritiro abiri y'amazi. Ugo rugero rushoboye gukoreshwa ku metero kwadarato 28 gusa nk'uko izo nkuru zibitumenyesha. Naho biruko ziba byiza ko abadandaza imiti ituzi ibihere bo kwibusana ntajyo abantu ingene ikoreshwa. Ukwikingira ubumara bw'imiti yica ibihere ni nkenegwa ku magara yacu igihe dupompa. Abaganga badusaba kwambara ibirato vyugaye neza kugira ngo ntitumyoke ku birenge. Ikindi ni ugufuka amazuru kugira ngo niduhave tuhema. Ibibanza vya pompwe twokwirinda kuvyinjiramwo imbere y'amasaha 6 mu kurindira ko akayaga kahaca neza. Tumenyeshe ko ubumara bw'iyo miti bukarira cane cane abana bato, abakenyezi bibungenze co kimwe n'abonsa. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gutuza ibihere mu mazu, tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagire mu gisagara ca Bujumbura. Diane, ijambo ni rwawe.
Urakoze ala Eve ku mijambo. Ugutuza ibihere byarabaye amananiza mu maza mwamwe abantu babamwe mu gisagara ca Bujumbura. Aha ni muri umwe mu mihana yo mu Ngagara mu ikartiye y'icenda. Umufasoni aharamutswa amenyesha ko amaze gukoresha ubwoko butari buke bw'imiti yirukana ibihere, ariko yose ikaba yarasenzwe. Nikoreshwa ry'amazi abize avanze n'isabuni y'ubwoko bwa Omo ntacyo byageze ko.
Ego twayikotse.
No what? Muri uyu muryango ugizwe n'abantu 9, ibyumba bararamwo cyo kimwe no mu nzu y'umukozi twasanze ariho bigwiriye gusumba handi. Uko niko twabisanze kandi no mu wundi muhana twagendeye mu kinanira muri komine Musaga. Umwe mu basore bane bahaba atumenyesha ko bamaze amezi 2 bari mu gahengwe kubera umuti wa Neosidole bakoresheje. Twumvirize nkuru nziza Melance.
Twaguze mu isoko ara tubariye ko dupima pomesha metri 2 y'amazi ngahugira bituze ntibugira ngo biroroshe bisaba yuko ugumupompa nka 3 mu kwezi. Bavuga yuko haciye nk'amezi 6 bisaba bigahindukira. Ubwo twe n'irya mbere turarindiriye tura
igwirirana ry'ibihere mu buryamo ntiryasize inyuma amashure yisumbuye. Kuri Risengagara abanyeshure barara barabifyonyagura mu ijoro nkuko babitubwiye. Ukuba mu nzu nto ku miryango minini ni imwe mu ntambamyi kwituzwa ry'ibihere. Uko ibintu biri byunyugwa nuko hambavu y'abana bahavuka hiyongera ko izindi nshuti. Melania Bigirimana atunze abana bashika ku 10 mu nzu y'ivyumba 3 atumenyesha ko hari abaryama mu bwicaro. Ivyo navyo bituma ibihere bica bikwiragira inzu yose. Ku mangazini Arkem idandaza imiti y'ibikoko n'iy'abantu hagati mu gisagara ca Bujumbura uhasanga umurongo w'abantu atakindi batondeye atari umuti w'ici ibihere. Jeremy cyo bashaka umwe mu bari bawurindiriye yemeza ko ibura ry'amahimiriza ariyo ntandaro yo kutamenya neza umuti ugwanya ibihere.
Umuntu akubwira ngo guruyu ndukagwa guruyu kandi nta muti wabo ndu nkubo cyari wambariye ngo ngore ngo bayigone ngo birahera urumva kwitisha mu gihe ndumbona.
Nyene Alkem Hola Haskina amenyesha ko Neosidole w'ici ibihere uri mu miti y'ibikoko ugugwa cyane. Ukurara badasinziriye ni imwe mu ngaruka mbi z'ukubana n'ibihere. Bikora Imana Ozier yiga ku ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara yongera koko n'ingwara y'amaso ikimuvyuka. Iyindi nkurikizi ni ukuvyuka umutwe umenetse no kwisinzira ko mu gihe cy'ivyigwa nk'uko Tarsis Benda Ntokira umuyobozi w'iryo shure avyemeza. Abanyeshure ku bwabo bemeza ko ubuvyimbe bwaho bariwe n'ibihere bushobora gukenera ubuvuzi bwo kwa muganga. Twumvirize Landry Axel Bigirimana umwe muri bo.
Biratubangamiye cyane gose bishobora no kudutera indwara zishobora no kudushikana kwa muganga. Biratujya hamwe tukazinduka twanavyimbye.
Ishigwa mu ngiro ry'amabwirizwa yerekeye isuku yo kunganira imiti tuzi ibihere mu mazu. Ikindi gikenewe n'amahimiriza ajanye n'ikoreshwa ry'imiti y'ici ibihere nk'uko Melania Bigirimana umwe mu banyagihugu twaganiriye abisaba. Abajejwe isuku bafasha mu masekeza ahamagarira abanyagihugu gupompa umuti aho babaye. Ivyo tubimenyeshwa na Jeremy cyo yifuza umwe mu banyagihugu batewe n'ibihere mu mazu. Ku ruhande rw'ubuvuzi isuku rya misi yose aho abantu babaye ni nyamukuru mu gutuza ibihere. Twumvirize muganga Leonidas Misago arongoye igisata kijejwe isuku n'ibidukikije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu.
Abantu bozoraraba mu byumba babamwo ntibarundeyo ibintu byinshi cyane kugira icyumba kigume gicamwe akayaga. Haraho winjira nko mu cyumba ugasanga ibintu birapanze kuva hasi gushika hejuru urumva ko nibyo bihere biba birose ingene bishobora kuza birinyegeza
ugupompa imiti ahaba abantu benshi nko mu busho no mu mashure byofasha kugwanya ibihere nkuko byemezwa na muganga Elia Mupera avuna ingwara zo kurukoba
kugwanya burundu ibihere ko kwirinda gufatanya ibitanda n'impome z'icumba tujyamamwo ivyo vyo buzi ibihere kuba ariho bidugira ico two kwitwararika no gukubura aho hose bishobora gutamagi akarorero n'imigaga canke intoboro ziba mu mpome abashakashatsi bamenyesha ko amababi y'ibiharagi afasha kugwanya ibihere iyo atondetse aho bigenda gendera uyo mutego ugizwe n'utwoya turi ku mababi uko duhita tubifatira nkuko kaminuza zi California na Kentucky muri leta zunze ubumwe za America zibimenyesha ariko rero ubwo bushakashatsi bubona ko hoboneka ubundi buryo busubirira amababi y'ibiharagi basoroma kugira ngo twumve neza ibijanye no gutuza ibihere mu mazu tega matwi ikiyago twagiranye na muganga avura ingwara zo kurukoba muganga Elia Mupera aganira na mugenzanje Diane Ndonse
muganga Mupera Elie turabaye mwaramutse
ndabaramukije
bika hari abantu bahora baza kwivuza mukabona ko koko bya byaturutse ku bintu bya byabariye nk'ibyo biherenye
hari abantu batwitura baje bavuga yuko bafise allergie kuvuga akaza kubwira uko nyene wagira urarabo ugasanga koko yafurufutiye mbuga kugufurufutirwa gusanga nko mu nkokora cangwa mu ntege cangwa mu mugongo kajya ahantu usanga umuntu ajyamira hafatana ni materali ho ibihere bikunda kuba vyinyegeje ukabona yuko iyo ngwara yo kuruka kuba ibijanye nuko yuba yariwe n'agakoko kamubwira uti uraraba neza yuko atangwara z'ibihere ubu ufise mu nzu aho musanze mutuye agiye kuraba neza hariho benshi baza kuko bemanga yuko babibonye mugabo uko bigenda kose uraheza ukamutunganiriza no kugabanya kujya kuntu umuntu aba afurufuti mubiri na bujya buji buba muri uyo mubiri ukoresheje imiti inyuranye umuntu ashobora kwasanga mu mavuriro
mbiga mu gihegere cyari umuntu hari ingaruka byo babifise
hari abantu usanga bakarigwa cyane bikabaje ugasanga rero bavyimvye umubiri wose ugasanga bariyagaza birengeje bakikomeretsa ugacusanga bironona umubiri bigaca bituma n'iyindi migera y'ingwara zinyuranywe ishobora kwinjiriraho hanyuma iyo migera imaze kwinjira mu mubiri yashobora gutera ibintu bita infection bikazana bijya vy'imicanwa
abantu baribaza kenshi uko ibihere byo biva mu nyenzi byo barivyo
ibihere ntibiva mu nyenzi mugabo urasanga akenshi bijanye ku hanini bijana n'isuku ritaba rishemeye mugabo kandi birafise ibyo bisana byo two kwitare characteristic entomologique mugabo nta nyenzi zivyara ibihere cyangwa ibihere ngo bivyara inyenzi
muganga Mupera Eli turabashimiye
na Jenny turabashimiye murakoze
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ivyo biganiro adushikirije tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga kati incuti n'amagara abatwumviriza ko ikiganiro arikira cijo rya America uno musi tukaba turi ko turayaga ibijanye no kugwanya ibihere mu mazu gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
ibihere bitegwa niki ko hari gihusanga bigwira canke bigahera
harya mu nzu zacu tubamo turabika ibintu ugasanga byaguriranye harya rero niho bikunda kwigwirirana ugasanga rero kimwe kiraje mu nzu ko iyo bihere byinjiye mu nzu ni ngorane kugira umuntu abituze
mbaza ndakwishura
naho umuntu atuzi ibihere usanga bigenda bikaca bigaruka
hamwe umuntu akabipompa wa muti uvyica ariko ugasanga hari kimwe canke bibiri bitashoboye gupfa ni intandure yuko mu minsi mike uzubunye bisuye kugurirana
mbaza ndakwishura
hari gihere kikujya ukabyimba mbega abari ubumara bukwinjiyemo
ibifungurwa y'ibihere n'amaraso y'umuntu ni kuvuga rero hajya bikuriye birakununuza amaraso nta bumara bugutera ariko ikintu kibabaza nuko hajya cakuriye niho hasigara hakubabaza kandi bikamara n'igihe kinini wiyagaza cyane gose hari imiti basiga ku mubiri kugira ugabanure ububabare na cyane cyane kugabanura no kwiyagaza
mbaza ndakwishura
ko ibihere bikunda kugwira na muti wo kubigwanya wo buhari
hariho yamazu adanaza imiti aho ugiye bakwereka umuti mwiza kandi ubereye ukwica ibihere hari uburyo bwo guteka amazi ashushe ugashiramo omo yasabuni bakoresha kugira bamese hamugaheza ukabisukamo muri byo byose hamukarindire ubuzi yuko nigihere cyanyuma ushobora kuba wagitujije
Rugamba rwa maki nkayanje.
Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo mu mutura. Tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Inyifati uburyo bwo kugwanya ibihere yoba iyi
uheze ugasuka muri ya matera muri ya mashuka bya bindi beshariza mu nzu uziko ibihere bigwiriranyeyo ukabikunkumura cane gose kugira byukuri ni canyuma ugituze
mbaza ndakwishura
nk'umuntu yibana usanga mu nzu yiwe harimo ibihere kandi asanzwe agira isuku
usho kuba ukorera mu bitaro ugasanga muri byo bitaro ibihere biriyo hama kimwe kiragutondereye hajye uri kuravura umugwayi hama akakivana ku kazi agitahana muhira ni ibintu bisanzwe ibihere biritembereza ahantu hose
mbaza ndakwishura
ibihere ni inda biratandukanye nico kimwe
inda zibana n'umuntu kutiyoga neza kutamesa imuzu neza na cane cane mu mishati bagiye ubona mu gatondo ibihere bibatondereye nuko yabikuye muhiri wiwe yikuyeyo arayitora atabanje kwigorora niho uzubonye kiko kiritembera ku mpuzu ziwe
rugamba rwa maki nkayanje
Ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko ibihere babipompa niko vyo babigabanya ubukazi
nuko muti bakoresheje ushobora kuba utari ugenewe ivyo canke yagize umuti udakwiriye urashobora kuba wapomfye wakoresheje umuti mwiza ariko ntupompe ngo vyukuri ushike n'ahandi hinyegeje iyo bapomfye babipompe neza kugurirana bica biza byasaze
mbaza ndakwishura
Inkigukorora nk'impuzu birafasha kugwanya ibihere.
Ibihere ntiburonana n'ubushuhe. Nashanje mbuye ubushuhe bw'ipasi. Impuzu umuntu ayambara arakwiye kwitwararika ko imbere yuko ayambara bayigorora neza hama nawe akayibika ahantu hari isuku. Abadafite rero ivyo vyose bakitwararika yuko impuzu buzanikira ahantu hari izuba kandi bakitwararika ko zumye neza.
Mbaza ndakwishura.
None ibihere hari indwara byaba bitera ku magara y'abantu.
Nimwiyumvire namwe iyo byaguteye mu ijoro birakubuza gusinzira. Ugasanga mu gatondo uragiye ku kazi kirushe ntushowe no kurangura akazi kawe wategerezwa neza. Rero nico gituma iyo ibihere ubonye ko byaguteye ubivuga hakiri kare umuti utorwe vuba utarasinzikaza umuryango wose.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate kumviriza akaririmbo kavuga kati inshuti n'amagara duhe jambo abanywanyi bacu. Umunywanyi yatwakuye ari mu ntara ya Kirundo abaza ati mbega umugabo afise itenga twarimwe arashobora kuvyara. Muganga Anita Munyana duhere inyishu umunywanyi.
Umuntu afise itenga twa rimwe rishobora gukora imbuto arashobora kuvyara, ariko iyo tenga twa rimwe risanzwe rifise ingorane bisabwa yuko yokwegera umuganga, kuko hariho bipimo abashinga ntahe bakoregwa kugira barabe ko vyukuri imbuto zabo zikomeye zifise inguvu zikwiriye zo kwibaruka, bagaheza bakamenya igituma.
Gaspar wibugendana nawe avuga ati iyo nkoze ibanga rya bubatse nsohoye imbuto igitsina gica kiryama bigatuma dushwana n'umugore. Arongera akabaza ati nokora iki? Muganga Anita subira duhera umuco uyo munywanyi.
Rero yaba ivyo bintu vy'ukuri biba impambamye ku mufasoni wawe, impanuro nubaha nuko mwokwitura abaganga bakabahanura kunyifato mwogira yoba ari ingwara canke atari ingwara, kandi mugiye kuraba umuganga muzogende mujanye muri kumwe mwese.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye, twizera ko inyishu bahawe na muganga zabafashije. Nk'uko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace rikubwiye iki, ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti akimuhana kazi imvura ihise. Rikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Bisigura yuko tutoyama duteza amashi ibivuye handi uko umuntu ababayeho akifasha mu buryo bwiwe atarinze gusaba.
Bikubwiye iki?
Uri kuriga hari bwo wiga wizeye ati buryo umuntu twicaranye arazomfasha muri utu naturi, hari bwo bica bituma uwo wizeye tagufashije wewe ubwawe wokwiga ukimenya na ubwiwawe wokwifasha.
Bikubwiye iki?
Mu buzima abaho bwose atoko amayizera yuko bishobora gushika akuba kugwiwe atoko izera ifashanyo ku bandi nko ku bandi bantu.
Arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese nateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse yamfashije gutororoka nyamajwi, nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 canke kuri 79 934 57 canke kandi kuri 79 988 13. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Ala if irankunda, ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Masterminds. We gonna get this forever. You know whenever we link up. They think we come from outer space or something. Let's get this money. Woo! Woo! Masterminds. ROC. Double MG. Jay, I got it. I got it. 4 stacks for the heels, I'ma come a beat. Car seat still smelling like 10 keys. Tell a plug that I'm looking for an increase. Wingstop, fat boy, I need a 10 piece. Say I tell your name in the car start. Switching lane to lane like Walmart. Sipping Bordeaux, out in Bordeaux. Has the lights flashing on the photo. Switch the Benzo for the Enzo. Back to the Benzo when the Enzo. Switch your O-O from a new new. Come a new new. Something like it, something like it, something like it. Picked the game raw when I came in it. Getting money ever since I came in it. You couldn't stop me if you tried. Motherfucker, cause the devil is alive. Rich bitch talking big, talking big, talking big. Double cup, gold wrist. Double up on the blow, on the blow. 2 mil on that I-95. Bow your head cause it's time to pay tax. Opposition want me dead or alive. Motherfucker, but the devil is alive. The devil is alive.
The devil is a liar. I'm the proof. The devil is a liar. The devil is a liar. I'm a liar. The devil is a liar. Two kings on the big screen. Preach. Seen a 36 at 16. 100K for the 16. Stick dirty, but it's pretty clean. My money going on the deep end. Dog, I have a milli for the weekend. Contract like a play defense. Curry's in the Maybach, back peeking. Not a matter for the car hop. Six trills for the cars in the car lot. Dope boys on the go. Win gold six times for a gold. Black bottle when the band. Club all money where the cash is. Dubai, I can do it like a sheep. Top flows, flow, birds and Khalid. Big whip. Rich, rich, talking big, double cup, go rich. Double up on the blow, on the blow. 2 mil on that I-95. Bow your head, cause it's time to pay tides. Opposition want me dead or alive. Motherfucker, but the devil is alive. The devil is alive. Come the truth. The devil is alive. Come the proof. The devil is alive.
I got a record.
The devil is alive.
Over ABS, I never fuck with your religion. Am I down with the devil? Come on, roof, come on, missing. It's that Lucifer juice and that two cup be sipping that Duce, baby. Welcome to the dark side. Could have got blacklist, but it white Jesus in my crock pot. Mixed with some soda. Now I'm black Jesus, turned water to wine, and all I had to do was turn the stove up. East Coast, winning that life, cheat code. The hating is flaking, hit your free throws. The devil try to hit me with the Rico. Them black people. Devil want these n***a take their own kind. Gotta be the Illuminati if we can shine. Oh, it can't be a n***a for n***a rich. Oh, it gotta be the devil, that's a t-t-t-. You seen what I did to the stopping frisk. Brooklyn on the Barney's like we on the gown. Get the money to the hood, now we all win. Got that Barney's floor looking like a V.I.M. Black hoodie, black Scully. Bravado like Mavado, boy, I'm that gully. Getting white money, but I'm still black. All these bullies claiming king, but I'm still black. King Hova, Mansa, Musa. From a lot of devil was a lie, I'm the truth, yeah.
Big whips. Rich, talking big, double cup, gold wrist. Double up on the blow, on the blow. 2 mil on that I-95. Buy your head, cause it's time to pay tax. Opposition want me dead.